iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Samuel n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangura ibiganiro byacu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Nigeria Louise Bigirimana ngira ndabashikirize ano makuru mu gihugu cya Nigeria. Abantu 18 nibo bapfuye, abandi 20 barakomereka bahitanywe n'ibisasu byaturikijwe n'umuyahuzi mu musigiti umwe ho mu gisagara cya Maiduguri, aha ni mu buraruko bw'igihugu cya Nigeria. Uwo mwihevyi yaturikije ico gisase jo kuwa gatanu igihe abayisilamu bari mu masengesho yo mu gitondo. Inyuma y'ico gitero harabaye ikindi gitero kuwundi musigiti uri mu gisagara cya Yola ku mugwa mukuru w'intara ya Adamawa. Nta baramenyekana ko basize ubuzima muri ico kindi gitero. Kwa gatanu w'indwi iheze abiyahuzi barateze ibombe ihitana abantu 37 aho ni mu masengesho nyene y'umugoroba mu wundi musigiti w'i Maiduguri muri ico gihugu nyene cya Nigeria. Kugeza ubu nta wuritirira ivyo bitero vyose, ariko abashinzwe umutekano bakeka ko ari umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Boko Haram rero yavukiye i Maiduguri nyene ifise umugambi wo gushiraho ubutegetsi bugendera ku dini rya Islam. Ahandi havugwa ibikorwa by'ubwihebyi ni mu gihugu cya Pakistan. Heje kwa gatanu igipolisi camenyesheje ko abantu 20 bishwe, abandi bashika 40 barakomereka bivanye n'ikibombe caturikijwe n'umwihebyi aho ni mu gisagara cya Jacobabad ni mu bumanuko bwa Pakistan. Ivyo vyabaye mu gihe abamizirima bo mu bwoko bw'abashite bari mu birori bise Ashura by'iminsi 10 aho bama bibuka kandi bagandarira bibuka urupfu rwa Imam Hussein umuzukuru w'intumwa Muhammad. Ico gitero cabaye ca kabiri kigizwe muri ivyo birori vya Ashura mu minsi ibiri. Ivyo bitero vyaciye mu ryahumye inzego z'umutekano muri ico gihugu mu gihe vyari bimenyerewe ko ivyo birori vy'iminsi 10 vyama bicungerewe ku rugero rwo hejuru. Gushika ubu rero nta numwe aritirira ivyo bitero, ariko hakekwa ko ari intagondwa zabo mu bwoko bw'aba Sunite bagize ivyo bitero. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaciriye urubanza rwo gufunga imyaka 8 umunyamerika afise amamuko mu gihugu ya Irani. Uwo munyamerika rero yagirizwa kuba yarahaye amabanga ya gisirikare mu bijanye n'indege, akaba yayahaye igihugu cya Irani. Uyo munyamerika hazwi ku izina rya Mozafar Kazai, yakorera igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umu enjeniyeri w'indege mu kiringo cy'imyaka itari mike. Kazaye rero afise imyaka 61 y'amavuko, yafashwe mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2014 mu gihe yariko ararondera gusohoka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika afise n'ibitabo birimwo amabanga menshi ya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sentare ya Leta ya Connecticut niyo yamuciriye gufungwa imyaka 8 n'ukwezi kumwe, imucira no gutanga amande angana ku madorari 50,000 y'Abanyamerika. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yamenyesheje ko hagiye kuba inama mpuzamakungu mu ndwiza izokwiga ingene hotoga umuti mu vya kidiplomasiya mu ntara ya Siriya. Mu gihugu cya Siriya murambabarira ivyo John Kerry yabivugiye i Vienne muri Autriche ejo ku munsi wa gatanu ahejeje kubonana na ministre w'Uburusiya ajeje imigenderanire n'amakungu Sergei Lavrov. Abo bategetsi uko ari babiri bariko barabira hamwe ingene bovuga rumwe ku vyo badahuriza ko muri ico gihugu.
Turamushimiye mugenzi wacu dushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu arico Kira kiza kugeza saa 12. Ikiganiro Kira gitegurwa kandi kigashikirizwa n'ugwaruka rwo mu Burundi.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Kije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya imbyaro riramaze gutera imbere ku isi. Ibitigiri by'ababukoresha byavuye ku bice 54 ku ijana mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 990 bija kuri 57 ku ijana muri kino gihe, nk'uko biri mu cegeranyo c'ishiramwe ONU gita amagara y'abantu ku isi OMS co muri uno mwaka. Tumenyeshe ko muri Afrika ibitigiri by'ababuhurumbira byagiye biriyongera hagati y'imyaka y'ibihumbi 2008 n'ibihumbi 2014. Ibitigiri vyaduze kuva ku bice 23 n'ibice 6 ku ijana gushika ku bice 27 n'ibice 6 ku ijana, nk'uko icegeranyo c'ishiramwe OMS co mwaka 2015 kibandanya kivyerekana. Ibintu biruko mu gihe mu bihugu vyo muri Afrika bikoresha ururimi rw'igifaransa bikiri inyuma cane mu ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya ivyaro ugereranije n'ibindi bihugu vyo ku isi, aho munsi y'ibice 10 ku ijana muri ivyo bihugu aribo bakoresha ubwo buryo, nk'uko ikigo cishinze gushigikira abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu Intra Health International kibimenyesha. Vyongeye, Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ntiratera intambwe ishemeye mu gukoresha uburyo bwo gutandukanya ivyaro. Aha ni mu gihe ibice 53 ku ijana vy'abakenyezi bo muri ako karere batarashobozwa kuronsa ubwo buryo, nk'uko ishami rya ONU gita igwirirana ry'abantu ku isi UNFPA ribimenyesha mu cegeranyo cayo co muri Kigarama mu mwaka wa 2012. Uburundi busanzwe buherereye muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, ibitigiri biracari hasi ugereranije n'ihangiro leta yihaye. Iryo naryo ryari iryo gushika ku bice 40 ku ijana mu mwaka wa 2015, ariko mu mwaka uheze ibitigiri byari bigeze ku bice 34 n'ibice 8 ku ijana, nk'uko igisata cyo gushigikira iterambere ry'abantu rirama IADH Burundi kibimenyesha. Tumenyeshe ko Burundi buharugwa mu miliyoni 10 z'abantu. Ishami rya ONU UNFPA rimenyesha ko atagikozwe abantu bazoba bashitse ku miliyoni 18 mu mwaka w'ibihumbi 2030. Mu gihe leta igize ico ikora mu guhagarika umurindi w'igwirirana ry'abantu, bazogarukira ku miliyoni 13. Nk'uko muvyumva mu kiganiro kira c'uyu munsi, turabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo kwirinda gusama imbanyo umuntu atipfuza. Kuri micro muri kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu Kira. Ikiganiro cacu nyezina, tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri komune Buhiga mu ntara ya Karusi. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokorwa kugira ngo abubatse bijukire gukoresha uburyo bwo gutandukanya ivyaro. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Bo twigisha uburyo bwo kubyara ku rugero.
Nk'umukenyezi afise umugabo, ica mbere babanza gukora nuko ko bokumvikana mu rugo. Bamaze kuvyumvikana bakagenda kwa muganga
bakamenya kuntu bamukurikirana mu byo vyirondoka ry'amagara meza mu buryo yoba yamerewe neza.
Ciza nuko bagwiza amavuriro nko muri komini yavuganyutse hari amavuriro mace twega abana rugo dukamenya aho dukurikirana mu bintu byo kurondoka ku rugero, kandi abagabo bakumva yuko ubuzima bw'umuntu rugo bugoye bakumva ibyo tubabwira bakabitegera.
Abadezi intwaro nuko baguma bahimiriza kugira twese dusikirirwe iryo terambere ryo kurondoka ku rugero.
Ahubwo mu kwigisha kwaruka bagakorana n'abanemesha kiyago kugira tubyumve neza.
Ibyo bibandanye vyiyongera nuko inama menshi cyane cyane uburyo bw'amafaranga, ariko urumva kuri kurigisha abantu bakuze ariho batunze umuryango tabahe ubwo buryo ntibofa baje kwiga boteza gushyiramo uburyo.
Kiyago mu rugo kubana njo kongerezwa naho nyine kubera keshi abantu b'abagabo usanga bashika mpira batevye.
twibutse kwikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya imvyaro rifise ingaruka nziza ku magara y'imiryango hamwe no mu gihugu. Aha twovuga nko mu gukinga impfu zikunda gushikira abavyeyi bariko baribaruka hamwe n'ibibondo. Ugutandukanya imvyaro kandi gushigikira uburenganzira bw'abanyagihugu mu guhitamwo kuvyara abana bifuza nk'uko ishiramwe ry'itamagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Naho biruko imiliyoni 225 z'abakenyezi bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bifuza kudasama imbanyi batifuza canke gutandukanya imvyaro ntibakoresha ubwo buryo bivuye ku mvo zitandukanye. Akarorero ni nko kutabushikira abandi nabo bagatinya ingaruka mbi zishobora gushikira amagara yabo. Izindi mvo zijanye no kwemera ko mu madini abantu basengeramwo hamwe no gukora nabi kubisata bitanga ubwo buryo bwo kudasama imbanyi umuntu atifuza nk'uko ishiramwe OMS ribandanya ribimenyesha. Duhi jambo Ana Eve Irankunda aduhi inkuru yadutohoreje muri commune Bugenyuzi iri mu ntara ya Karusi kubijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo kuvyara ku rugero.
Ikoreshwa ry'uburyo bwo kuvyara ku rugero ririjukiwe mu miryango yubakanye yo mu ntara ya Karusi. Ibiharuro bitangwa n'intara y'ubuvuzi vyerekana ko muri uno mwaka w'ibihumbi 2015 abafata uburyo bageze ku bice 43%. Aho ni mu gihe mu myaka ibiri heze ibitigiri vyari hasi cane. Twatohoje ko mu 2013 abari ku buryo bari bageze kuri 28% n'ibice 2%, mu gihe mu mwaka uheze w'ibihumbi 2014 bari bageze kuri 22% n'ibice 7%, nk'uko vyemezwa n'uburongozi bw'intara ya Karusi. Iduga ry'ibitigiri vy'abahurumbira ubwo buryo bwo kuvyara ku rugero rirava ku nyigisho zitangwa n'abaremesha kiyago hamwe n'abagize amakomite ajejwe amagara y'abantu kungo kungo. Akarorero ni Marie Gorette Niragira aba muri commune Bugenyuzi yemeza ko yafasha kagegene yubahuwe nizo yumviye ku gacimbiri. Ugufata uburyo bwo kuvyara ku rugero kuranezera abavyeyi. Karini Nahimana wo kumutumba Munyinya commune Bugenyuzi aratuyagira.
Gushika n'ubu nararyohewe n'ubu ndacafatizo nshinga nzoguma mfata ubwo buryo bwaranyereye jewe nahangorane n'intahengena ndayishinga mu bakenyezi.
Ugusanzwe uburyo bwo kuvyara ku rugero abavyeyi bagipfuza mungo gutuma ababuja ko boroherwa. Josephine Ndayisaba afise abana batanu abivuga afatiye kubwa ibinini yahawe n'abaganga bita abatepes bamusanze aha aba ku mutumba Nyarurambi. Ukwitura baganga hakiri kare ku muntu uburyo bwo kuvyara ku rugero bumereye nabi kurafasha ko ahabwa ubundi bivanye n'ibipimo agiriwe. Nyifato mweniyo ituma Fabiola Sukwihaya aba ku mutumba Rusegwe agumana amagara meza.
Niko narabufashe nchampera ngaho ndapfa nk'ameza atatu ngiye kwa muganga narababara kwamenga ndi umuntu afise inda mugamaze kugenda kwa muganga na cenoroherwa.
Abakenyezi basigaye birinda amakuru y'ibihuha kubijanye n'uburyo bwo kuvyara ku rugero. Ivyo biva kuko n'abajejwe intwaro baguma bagirisha amanama yo kubaha umuco kwikoreshwa ryabwo nk'uko ari Ndayisenga arongoye umutumba Rusegwe avyemeza. Naho uburyo bwa kijambere bwo kuvyara ku rugero budatangirwa ku mavuriro y'abihebeye Imana abayarongoye bararangira ubwifuza aho yo buronswa vyoroshe. Twumvirize Dalimo Giramahoro ngo yivuriro ryabihebeye Imana gibugenyuzi.
Ivuriro ryacu ni ivuriro ryabihebeye Imana mugabo baroroheje bace bafigira ntuze ya poste secondaire. Iyo rero niyo baje bitura twebwe ngaha kuri ivuriro ryabihebeye Imana twebwe turababwiye ati ni muce mugenda ati ngaha kuri poste secondaire babahindure ko ubwo buryo bwabananiye tubona yuko babihurumbira.
Muri kino gihe abakenyezi bifuza gufata uburyo bwo kuvyara ku rugero babufata abo bubakanye bagishijwe inama. Kugivyo abakenyezi barashimira iyo nyifato itanguye kwibonekeza ku bagabo babo. Janine Nahimana aba ku mutumba Cuba agacimbiri ntatemwa avuga ati
ndamushimira umushanje wanje ndakwe nkagenda ku buryo bwo kubyara ku rugero. Iyo navyari ntahekana zari kungora nabo kandi zikamugora n'abantu urumva bariga kandi baratandukanye ntanakwashi bagwaye.
Tumenyeshe ko uburyo bw'akagegene ari bwo buhurumbiwe kurusha ubundi. Imvo nuko mwene ubwo buryo bumari gihe kirekire kandi budahuta butera ingaruka mbi ababufata nkuko abavyeyi twaganiriye bavyemeza. Naho biruko intambwe iracari ndende dufatiye ku bibazo bitanguye kwibonekeza bitewe n'igwirirana ry'abantu. Aho ibintu bigeze ni ngombwa abantu bose bumve ko umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza n'ikibazo kibega. Ako kamo katewe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza mu gihe hariko harahimbazwa umunsi wahariwe irondoka rijanye n'amagara meza mu ntara ya Karusi.
Iyo tuvuze kubyara ku rugero abitiranye ibintu n'ibindi bavuga ngo n'ugushaka kubuza abantu kurondoka, ariko bakubisa gatima membero bakaraba hijya no hino barabona ko umubyeyi abyaye ku rugero agira amagara meza n'ibibondo yibarutse bikagira amagara meza. Nimutegere rero ko kubyara ku rugero ari ngombwa kuri bose.
Ugushigikira abaremesha kiyago n'abantu bose bitaho kujijura imijyango kubijanye nirondoka rijanye n'amagara meza na kamugatega ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'ukugwanyikiza ruho nyanganda sida.
Muri rusangi uburundi bwarateye imbere mu ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Ibitigiri by'ababukoresha byavuye ku bice 2 n'ibicindwi kwijana mu mwaka w'ibihumbi 2000 bija ku bice 34 kwijana mu mwaka wa 2014. Nk'uko ishami rya ONU ryitahigwirirana ry'abantu ku isi UNFPA ribimenyesha, tumenyeshe ko intara ya Ngozi ari yize imbere mu ntara zateye imbere mu gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro ku bice 60 n'igice kimwe kwijana. Intara ya Mwaro ikabi ya nyuma ku bice 12 n'ibicindwi kwijana nk'uko UNFPA ibandanye ibimenyesha. Tumenyeshe kandi ku intara ya Ngozi izubugira kabiri inyuma ya Kayanza mu ntara zifise umurindi w'igwirirana ry'abantu. Ukuduga canke kutaduga kw'abakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro gushimikiye kwihinduka ry'imibereho y'abantu nk'uko UNFPA ibandanye ibimenyesha. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo kwirinda gusama imbanya umuntu atifuza, tega amatwi kiyago twagiranye na muganga Juma Ndereye arongoye umugambi w'igihugu wishinze guteza imbere irondoka rijanye n'amagara meza PNCR, aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Juma Ndereye ndabaramukije.
Ndabaramukije amahoro y'Imana.
Nigiki muriko murakora kugira ngo ubwo buryo bugwire ku rugero runini cyane aho hose bakenyeza bushaka.
Nuno musi ariho uburyo gushika uno musi bidashoboka turabye ubuhinga butegezwa gukoreshwa, hari ibidashoboka gukoregwa mu mavuriro yose. Tuvuge nka burya buryo bufasha abagabo gutandukanya imvyaro canke kuzihagarika burundu ni ibintu bizokoregwa gusa mu mavuriro makuru makuru ahari abaganga babinono soye. Ubu rero mu gihugu hafi amavuriro yose arafise umuganga umwe yabinonosoye ashobora gufasha abaje bamwituye. Kubundi buryo nabwo bwa twari dusanzwe dukoresha amavuriro yose ya leta arafise n'imiburiburi umuntu umwe ashobora gutanga ubundi buryo bwose bwo gutandukanya imvyaro.
Ariko abavyeyi baracavuga yuko umwanya bagenda ku mavuriro ari munini, hari umuti mufise kugira ngo mushe kuzobgegereza cyane imijyango yifuje.
Amavuriro mato mato menshi cyane mu gihugu hariho nk'ahantu usanga amavuriro yegukira abihebeye imana badashobora kubutanga, aho naho nyene duca tuhashiraho ayandi mavuriro mato mato twita post secondaire aza gusahiriza kugira ngo abakeneye ubwo buryo baheze baburonke hafi.
Hamwe hamwe yaho leta yaho ridodora ariko haragabanuka uburyo muzoburonka ko kugira ngo mushe kuronka ubwo buryo mukuragiza mu bantu.
Ntabwo badufise kubyerekeye uburyo uburyo wo gukoreshwa burahari, turafise icyizere ko buzuba buhari. Icyo twabamenyesha nuko turafise mu bubiko bwacu uburyo bukwiye bwoshobora gukoreshwa n'imyaka 2 cyangwa 3.
Ndabakenguruki
namwe mwakoze kuntumira.
Arakoze Alain Yves Irankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije. Tumira amate gato mukumviriza indirimbo Burundi urasharije kadukangurira gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro. twibutse abari ko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga kubijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Gwaruka ntimurambigwe, gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uyo nawe akaba ari hano muri studio, tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Ebyirondo kajye n'amagara meza twe kugwaruka byabiturabako.
Nta muntu numwe bitaraba arugwaruka arabavyeyi ni mwebwe Burundi bwejo. Mbaza ndakwishura.
Barateguye kwikingiza Burundi. Dufate umufakazi adavise umugabo bajana. None babashora kumukingira Burundi.
Iyo ari umufakazi mwumva ko ari we wenyene. Ubwo buryo akababwipfuza akabiyaga n'umuganga bawe umuronsa. Mbaza ndakwishura.
Nk'umwana afise imyaka 10 canke 12 w'umukobwa, iyo shobora gutwara inda?
Akamamaze kubona amaraso yiwe y'ubwa mbere no kuvuga kuja mu butinya nkabwiwe, agarangura amabanga mpuzabitsina atagafuko akoresheje, bigahurirana n'uko ari muri ca gihe c'agasamo kiwe araza gutwara imbanya.
Gwaruka ntimurambigwe, n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
None ibyirondo karijanye n'amagara meza bitangura ku myaka ingahe bigahera ku myaka ingahe?
Abana b'ubu bamenye ibintu hakiri kare. Uruhara rw'umuvyeyi wese, umwana wiwe atanguye kurenga imyaka 10 uduga, umuntu yatangwa akamusigurira buhoro buhoro, ugenda uramuherekeza mu rugo rugendo rw'ugukura, aho yibaza ibibazo byinshi, aho abona byinshi, akwiye kuronswa umuco kandi atahandi yawukura atari ku bavyeyi abo barezi bari hafi yiwe. Mbaza ndakwishura.
Umuntu w'imyaka 18 kugeza kupate kugwaruka barafise ikintu bo bapfunga Burundi mu byirondo kaje n'amagara meza.
Umuntu w'imyaka 18 ntushobora kumufunga Burundi, n'umuntu agira imigambi y'ubuzima ntiboheza akavyara nta bibondo bogira. Mbaza ndakwishura.
Kibazo ofise mubwo buryo birasoboka, we uri umuntu arugo ugasanga ibyo wafase bikumereye nabi, turasobora kusaba yuko mwoza muradutahuriza ugiye kwa muganga bwa buryo bwakunaniye bakamenya ukuntu baguhindurira.
Ego cyane, birashoboka yuko uburyo uba wahisemwo bukugwa nabi canke bukagutera izindi ngaruka, urahetse ugasubira n'ingoga n'ingoga kuri uwo muganga yabukwandikiye ukabimubwira, muri hamwe mwese mugatora ubundi buryo mwakoresha bwo gutandukanya ivyaro. Birashoboka kandi biroroshe.
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika. N'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Ego dushaka kumenya uno munsi ukuntu twoca twifata mu gihe umuntu aba ari karamaregwa nami kubwo buryo aba yaratoye bwo gutandukanya ibyaha.
Uraheze ugasubira n'ingona n'ingoga kwa muganga, muganga yabugushize ko akagusuzuma agaheza akabona ko by'ukuri ubwo buryo bwakomereye nabi. Rero biramutse bishitse bakabona yuko iyo nkurikizi yagushikiye, baraza bakabihagarika, hama mu kindi kiringo mwayaze neza ukagaruka kugira barabe ubundi buryo bwo gushirako. Mbaza ndakwishura.
Ujya bworohereza bose bwo bari ubuhe.
Umuntu wese aragira icyo yipfuza, hama muri uko kwipfuza hari kuyaga n'umuganga, hama aravye ubuzima bwawe mukayaga kubayeho eka n'ibindi bintu biba bikenewe yabajije, areza akakubwiye ati ubu buryo nibwo mbona ko ubereye. Mbaza ndakwishura.
Mugabo kuburyo twebwe twamaze kubona yuko ibyo bintu byamaze kwinjira mu bantu byaratunyuze cyane. Kuki batovyongereza ko byanyirondoka n'amagara meza?
Inyigisho zirahabwa mu buryo butandukanye ku mavuriro ku bitaro ariko nuko mu mwanya utarubaka umengo urishinda bibazwa umengo ivyo bintu ntibikuraba naho rero umuntu wese ahari akwiye kuhindura ivyiyumviro akabona yuko irindukajane na magara meza liraba umuntu wese muto n'ukuze.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyisho ahaye ugwaruka. N'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo Burundi urashajije kadukangurira gukoresha uburyo bwo gutandukanya ibyaro. Jambo banywanyi bacu kibwa w'imakamba yatwandikiye atubaza igituma yamana uruherehere mu maso ati hoba hariho umuti muganga Anita Munyana twishurira uyu munywanyi
uruherehere ruri mu maso rafise igituma nuko ukwegera umuganga na cyane cyane babaganga urukoba n'ubuhe bwoko bw'uruherehere ufise hama kaguha imiti bijanye mbere kana gukurikirana gwirushobora kugira umubiri mwiza ntiyugana n'ingoga.
Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti kananira abagabo ntiyimye bikubwiye iki
no gutegera iryo umuntu akubariye karishira mu gutwi urifata nka nkama
bikubwiye iki
yababaye kutimye ni mu gihe babona yuko bitumvikanye neza bidashoboka.
Bikubwiye iki?
Nk'umuntu ashobora gushwana akaja nko mu rubanza bakamuhanura bakiri hasi akanga kubyumva bamara kuduga hejuru bakamukorera nk'ico batari kumukorera bakiri hasi akanga kumvira impanuro zabo bwa mbere
arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'uburyo bwo kwirinda gusama imbanyo umuntu atifuza. Nshimiye Ala Eve Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku Ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri Burundi voa@gmail.com canke kuri 76 20 37 90 90 canke kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 75 90 49 71. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro naho butaha.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ico kiganiro kira. Saa 12 zigira zigere mu masegonda make cyane. Muraza kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke tubashikiriza buri wa gatandatu muri aya masaha. Muryohegwe kandi mugire weekend nziza.
Mwaramutse neza dususuruke. Uyu munsi urubuga turaruharira abahanzi b'Abarundi. Uwa mbere ni Sogo Steve ati irebo mon pays Burundi. Igihugu cyanjye Burundi ni cyiza nicyo bishatse kuvuga.
Hii!
soleil, les empires, les bureaux, les bons poissons, moukeke nandagala, hippopotamze kokoli, dala rusisi, dans notre capitale, bon accueil, sourire, ambiance qu'on va vous servir. Il est beau mon pays, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, il est beau, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, comme il est beau, tu vas au sud, la pierre est vingue, stone est dans le lait, tu continues. Trouvera la forêt rimba à Kiwena avec beaucoup de singes. Tu arrives à Bururi, exactement Rutobu. Tu verras la source du Ming. Les autres malheurs, toujours à Bururi, à Makamba, la danse à Gassimbo. Il y a le Nyakazu, tu verras la suite de Mouisha. Il est beau, il est beau, beau, beau. Si tu montes au sein, Agitega, Agisora, là où mène le tam-tam, Kayenda, Rukinzo, le tambour sacré, l'armée du centre du pays, ainsi que l'homise nationale. Il est beau mon pays, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, comme il est beau, l'océan d'Afrique, Burundi, il y a vraiment tellement de choses. Te café la bière de banane a kawa mu kuzana de la costa zo to abuelo kanzigi il est beau comme il est beau les rivières les forêts les forêts naturelles. Les belles femmes, il est beau mon pays, oui, il est beau mon pays, il est beau, oui, comme il est beau, oui, il est beau mon pays, il est beau, oui, il est beau, oui, comme il est beau, oui, il est beau.
Amerika ikiganiro dususuruke urubuga rw'abahanzi b'abarundi Lion Story baragira bati ikangure
harabazi kwigira beza urukundo rumwe ruheza ababo bakabifurize neza Yabatarababu Bakabaheza mumiza Yamara niwatewe kwinyuza Kukwatagiti kibi chama viza se Ikangure niko arageze Ikangure ugumu agaze Ivyo bakubeshe biramaze ako gateka kawe kiyegereze bamwe muri bo umva bavuga imana ari kwitamba muzabonama bagasenga ibikigwa mana hamangwe neza bibi
bakibaza kwa ayo mahoro babona aramwarama ikangure niko harageze ikangure kugumuhagaze ivyo bakubeshe biramaze agateka kawe kiyegereze baze haruvuga ngwarondera mahoro agakoresha ikinyoma agakoresha ingo inganda sasika ibyo mumenye tai kinyoma chatsinzi kinyoma tarukuri nahina via tsinzi na batari neza haye Yamara ni watewe kwi kinyuza kukwata giti kibi chama visa se ikangure niko harageze ikangure kugumuhagaze ivyo bakubeshe biramaze agateka kawe kiyegereze
Ikiganiro dususuruke ku ijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Yoya Jamal arabaza ati wiyumva gute?
Kumutunusa wewe mukosi wa
Dususuruke ni ikiganiro cy'umuziki ku ijwi rya Amerika. Uyu munsi urubuga n'urw'abahanzi b'Abarundi. Kunda igihugu ni indirimbo ya Rugeri Nyange Haridi uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Dogo A.
It doesn't matter. Just bring it.
La la la. Karo tu karo tingwa noni kuki Bega nanu kugira nisoni Uyumvira kwichu nganya wose Wewe ere gimani ra kuona Uzimi mana yere yumumu Na ure kuriwe kumaka atari yoyo nyene None niku kubirenga kokandu bizi reka kwica mwene wanyu ngo numurundi nka wewe Na himiriza wanji ngo niba bijemo Ibikogwa rusangi sivya bamwe Biaraba twebwe abarundi twese Namwebwe muti binu aho mushatse Eregigi sagara migwacu bije Abononi bidukikije mushaka Indagurika jibie Babiri barutume Dukingi uburundi Twese hamwe n'igwacu Mazumasi aduteye dufatane munda Tuzomutinda ate yomoke
Ni kuri ngiye kugikorera
Ijwi rya Amerika turimo turasusurukana n'abahanzi b'Abarundi. Mpore Burundi cyangwa se Burundi gahugu keza yaririmbwe na Senji Yumva Minani Felicien uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Femi Dojabat.
Chugahukeza sabwamahoro mubawe abana bawe bose wabyaye utekanikwe utunganikwe kahukuka chumutima wafika abasi bawe Kani bona waratembye ni watembagaye ya kuremye irakubona katika teretwe ni mana kada henugwa numuyaga Saga tutu kawe buruni Wisi yose Naona gasambe Mugitoni zuwari seute Ukizabgawe Iworaba Kumukoroba ingazitashe Imaniru Yawe Burundi amashamba dudusozi ipamagiza nicayikiza mikawa nziza mitunga jawe ibiyaya inyonga nizuzi ibiyaga Tanganyika ibikoko n'utunyoni twiza kuririmba ubwiza bwawe mu gitondo cya kare cyane abana bawe Agenda kumirimo Esu babonye bariko bakora Banezerewe Birahimbaye Arundi twese twijukira ibikorwa Yosoko Amajambere Azumwimbu ube mwinshi Abana bawe Muntara zose Barasayangana Mungino hamwe n'utugenegene Mubiteramo Yabaririmbi Esabatimbo mukuvuza ingoma Bahayagiza Icho kama hari na baba mu mihingo yisi baje kuraba ukizabgawe
bana bawe bagukunda uzomusanura uguteze imbere gahubuka cyo kiteka murekina intambara utemba amata amahoro iterambere iteka iteka
turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Abahanzi batandukanye b'abarundi bishyize hamwe maze baririmba amahoro.
Abana bacu tubaragigi hugu giteka
rya Amerika dusoze ikiganiro dususuruke cy'uyu munsi twibuka igihanganje nyakwigendera Chancho Hamisi. Mutubabarira ariko iyi ndirimbo ye Burundi ntitwashoboye kumenya umuntu wayisubiyemo. Maze rero ndabashimiye cyane, mugire wikende nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.